Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika. Site yacu ya internet aho mushobora kuronka makuru n'ibiganiro ni www.voa.com. Niwo mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi mu cyumba saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. No munsi tugiye kuganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mpera z'indwi ihejeje kurangira. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku itariki 17 gushika 22 z'uku kwezi kwa kabiri, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi ba leta y'u Burundi bari mu rugendo mu gihugu cy'u Bubiligi aho yari yitabiriye inama ya gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ubumwe bwa Buraya i Buruseli ku mugwa mukuru w'u Bubiligi. Ubwo rugendo rubaye mu gihe igihugu cy'u Burundi kitari giheze kwitaba no guserukira igihugu cy'u Burundi mu nama zo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Buraya kuva mu mwaka wa 2014. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya zakuyeho ibihano byari bimaze imyaka 6 byarahaye igihugu cy'u Burundi. Yamara abari mu mashyirahamwe amwe amwe aharanira agateka ka muntu siko babibona mu rwandiko ruheruka gushirwa ahabona rwashyizeho umukono w'amashyirahamwe 17 yatandukanye, menshi muri yo kandi yari yaragwanyije intwaro y'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, bavuga ko bakiriye nabi ingingo y'ubumwe bwa Buraya yo gukura ibihano ku gihugu cy'u Burundi. Bo babandanya kuvuga ko agateka ka muntu mu Burundi n'ubu katifashe neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiriwe n'abarundi baba mu mpinga mitandukanye ya Buraya aho yari ari mu rugendo rwe mu Bubiligi, ariko kandi hari n'undi mugwi w'abari baje i Buruseli mu myiyerekano. Uno musimo kiganiro muri sanga rero turaza kuha ijambo abanyonyi b'Ijwi rya Amerika bashikirize ivyumviro n'ibibazo kuri ico kibazo cerekeye niba u Burundi bukwiye kubandanya bushigwaho ibihano nkuko bivugwa n'umugumwe, bavuga ko agateka ka muntu kabandanya kutifata neza mu Burundi, canke ababona yuko kumbure igihugu cy'u Burundi kiriko kirogorora kiriko kiraja mu nzira nziza nkuko bivugwa n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya aho baheruka gutanga imfasha shanyo ku gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana rero duteguriye inkuru mu mpera z'indwi irangiye aho umukuru w'igihugu asubiriye mu gihugu cy'u Burundi muri urwo rugendo rwiwe. Reka tubanze twumvirize iyo nkuru.
Kuri no w'Imana mu ijoro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye muri iyo nama aho abarundi bari barindiranye gishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba
arashimwe intambwe uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino turundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214 muri zo miliyoni 214 imiliyoni 20 mwo zikoresha kugira mukingire iki kya cha Rusizi ati kugira ibidukikije iri impande y'uruzi rwa Rusizi dushobore kubibungabunga neza hanyuma ibindi tubazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba ibijyanye n'uburimi n'ubworozi amagara y'abantu byanye n'inyigisho mu mashure ivyo byose rero kwace tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba
inyuma iyo nama yari yamuzinduye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi babiburayi bipfuza kwifatikanya n'abandi miterambere y'igihugu
nkuko namanda bivuga barundi barahindutse ije nabonye barahindutse cyane kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kunda mutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu warabona ko bafite akanyamuneza kandi baje bose ntitwavuga ngo imigambwe itanki baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikiriza mwene Burundi bumeze nabo baratanga ibyiyumviro byubaka kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafite inyota yo kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro
naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya
hariho ikitatu ryoheye kubona hakira Barundi bacifuriza nabi Uburundi twarabonye Abarundi bakeye bari kurusi aho sinabishimye n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ntibihane Uburundi turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nk'uko bisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye mugabo murumva yuko ari bimaramare
Federico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyerekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga wagateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inamashinga mateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose
natureke twivuga ico twifuza umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo tukandi tukarironka nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza nahe basende FDD avugira barundi ku rubuga ari sende FDD atawende muntu numwe afisi jambo ni abashaka demokrasi ni yicara demokrasi tuyiganire uko gucinyiza si demokrasi ibyo ni vya gisirikare turavyanse
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaje Burayi kugira bumvishe abagize umujyango umwe bwa Burayi ku Burundi bukwiriye kuva mu bihano Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Desira Tungimana kuri inkuru yaduteguriye nkuko muvyumvise rero hari impande zibiri abamwe babona yuko ibihano byari bikwiye kubandanya ku gihugu cy'u Burundi abandi bakavuga bati oya ahubwo igihugu cy'u Burundi kiriko kiraja mu nzira nziza n'imfashanyo na n'ubumwe bwa Buraya buriko burabona yuko cogoroye bukaba buriko buragifasha reka rero tugurure imirongo ya telefone twumve ivyo abanyabanyi b'ijwi rya Amerika bafise babishikiriza turifuza kandi mu kanya kari imbere kuba dufise impande zari ziri mu gihugu cy'u Bubiligi ku munsi wa gatandatu aho bakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abari kumbure mu myerekano muri ico gihugu nyene reka tubanze twakire abanywanyi duhereye kuri kwizera uraho neza
yego
amahoro neza uduhamagaye uri hehe
murakoze cyane nk'uko warubivuze nitwa Kwizera Eliezer ndi gise mu karere ka Rulindo ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda ndishimye cyane kandi kuba mumpamagaye kuko ijwi rya Amerika rwose nge ndabakunda mu nshuti z'akadasohoka kuko ni radiyo ntabwo njya nkuraho urushinge rwose
ni byiza cyane urakoze
yego
Ego, kibazo cyangwa icyumviro kuri iki kibazo cerekeye urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Bubiligi aho bagize bamwe manifestation ariko kandi abandi bakanamwakira neza bakavuga bamwe bamwe ati ibihano bikwiye kubandanya abandi bati oya ntibive ku Burundi wewe ubyumvira kwiki
Ngewe urabizi neza ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'abavandimwe ni igihugu cy'abaturanyi buriya ugabye kuba perezida yateye intambwe yo kugera mu Bubiligi iriya ngifata nk'intambwe nziza ishobora gutuma u Burundi nabwo noneho bushobora kwaguka kandi biriya bihano bigomba kuvaho kuko ntabwo ari ibintu bikwiye igihugu cy'u Burundi baramutse bagikomore rwose ntekereza ko byarushaho kuba byiza cyane
Ego none kwizera kuri wewe nk'ibihano iyo bihawe igihugu ubona ari nde bisinzikaza kurusha abandi nabategetsi nabanyagihugu ni igihugu
ntabwo iyo igihugu gihawe ibihano ntabwo ibihano simbona ko bibangamira abategetsi ahubwo ibihano abaturage abanyagihugu ni twebwe tuyigira ingaruka zikomeye cyane kuko abanyepolitike byabagiraho ikibazo akaba ariyo mpamvu biramutse bitunganye rwose biriya bihano bigakurwaho burundu ntekereza yuko abaturage b'i Burundi nibo mbere na mbere byagirira akamaro kuko leta yagira umumaro uze ko niyo ifite urufunguzo nk'uko bateye intambwe yo kujya mu Bubiligi ariko ibyo ari byo byose abaturage abanyagihugu nibo ba mbere buriya bifitiye akamaro
None gakwizera ko mbure buduha nk'akarorero bamwe bakumva nk'abanyagihugu bari mu gihugu iyo habaye nk'ivyo bihano duhe nk'akarorero nka kimwe mu bintu uhora ubona bishikira canke bigwa nabi ku banyagihugu iyo hari bihano ku gihugu
Nk'urugero buriya naguha ubu hariya mu Burundi ushobora kujya kubona ukabona harimo nk'abantu b'urubyiruko rushobora kuba bujya kwiga mu gihugu cy'Ububiligi wenda harimo nk'abantu bigayo cyangwa se hari ibintu bishobora kuba biva mu Burundi bikajya mu Bubiligi ibyo byose iyo ni imbogamizi nko ku muntu wenda ufite imari runaka wenda bizinesi yakoraga mu Burundi ariko akanayisohora hanze ubwabyo ni imbogamizi ubu ngubu ntekereza ko hari ikintu aba ahombye kandi kugira ngo kizagaruke gifata igihe kirekire ariyo mpamvu ubona ko umuturage ku isonga buriya niwe niwe ugira ikibazo n'imbogamizi ya mbere igiraho ingaruka kurusha umunyagihugu buriya ntabwo ashobora kuba yagira ikibazo cy'ubukungu kurusha umuturage ayobora umuturage mbere na mbere ku isonga buriya bagifite nk'urugero nari nguhaye niba umunyeshuri yavuga mu Burundi akajya kwiga mu Bubiligi buriya ikibazo kiracyavuka urumva agiye gusisisha amashuri bizinesi runaka umushoramari yakoraga mu Burundi akajyana mu Bubiligi yarahagaze
birumvikana birumvikana kwizera turagushimiye cyane ku cyumviro cyawe ushikirije turagushimiye cyane
ndabashimiye rwose kandi ijwi rya Amerika ndabakunda cyane hano igisa mu karere ka Rulindo ndabakunda cyane mu mudugudu nerereyemo mu mudugudu wa Gakovu Mirango radiyo yanyu yumva amasaha yose yakabaye nta kintu na kimwe cyacyinshika uriya
birumvikana ni radiyo yanyu ahubwo mwebwe abanyagihugu kugira ngo mushobore gushikiriza ibibazo by'iyumviro mushobore kuronka amakuru biradushimisha kumva namwe bibagwa neza
yego murakoze
Tubandanye ku murongo wa telefone rero mu kiganiro muri isanga twakire gateretse amahoro neza gateretse Christophe
amahoro neza
baho urakomeye
yenda shima kwevi
uherereye hehe
yemereye ibujumbura na mukabondo
ego sinziko sinziko inkuru twashikirije mu ntango y'ikiganiro aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashika mu Burundi agashikiriza uko urugendo rwe rwagenze mu Bubiligi mu mpera z'iyindwi akavuga yuko rwagenze neza Burundi bwaronse imfashanyo kuko kumbure igihugu kiriko kirogorora wewe ubivuga ku iki kuko hariyo n'abavuga yuko ahubwo Burundi bwari bukwiye kubandanya bugirwa ko ibihano kuko hari ibintu byinshi bitarahinduka wewe ubivuga ku iki
mu isanzwe nka jewe ndiko nditegereza ukungene ibintu byaba bimeze Ego kuba yagize urugendo ni byiza ariko sivyeshi bishobora kuduhimbara turage kugenda ibintu bimeze hirya no hino urashobora gusanga ibintu bimwe bimwe bimeze neza ibindi ugasanga bigenze nabi.
Ni ikihe kintu wifuza ko cohinduka canke cotera intambwe imbere?
Njyewe nicyo nakwifuza cotera intambwe ni uko hoba agateka kazi na muntu akubahirizwa. Ikintu cyose umuntu ari mu makosa afashwe agahanwa nk'uko biba bitegeje n'amategeko. Hanyuma ibihugu nabyo byadufatiye ibihano bikabona yuko mbere yo kurekura yo kudukura kw'ibihano bakabanza bakaraba ukungene ibintu bimeze mu gihugu yuko byose bigeza kuba byubahirijwe. Hanyuma umuntu akagira ubwigenge aho aba ari hose akagira ubwigenge amasaha yose aba ababwiye ku gikorwa kiwe agakika amahoro atamuntu ariko aramutotera hirya no hino cyangwa ngo dupfa iki by'imisambwe by'ibiki by'ibiki kwa mudasanga ibyiyumviro ntibisigure kumwe cyangwa angana. Yego hano njye nicyo mba mbona make agikwiye kandi nicyo cyubahirije mu muntu cyangwa musanga ibyiyumviro ukabyumva kumwe mu bintu byose kuko hose mu bihugu byose byo ku isi si ngombwa ngo abantu muhute kuri politiki. Yego
none ku rwego kumbure nk'uko w'amakaritie cyangwa rw'intara hariho uburyo bwo gushikiriza ibyo byiyumviro kugira ngo kumbure bitoregwe inyishu muraronka akaryo kumbure aho uherereye bwo kugira icyo mushikirije haba ku bayobozi b'akarere cyangwa niyihe nzira ubona yoba yoroshe kugira ngo ushikirize ibyo byiyumviro?
Kubishikiriza ni kimwe hari naho nk'ibyo ugiye kubishikiriza mutabyumva kumwe wasanga nawe ari icyo kugirira ingaruka n'ivaye naho tutaronka umuntu ashobora kubishikiriza. Kubera utashobora kuronka aho ushobora kubishikiriza urumva hariho bimwe umuntu ashobora kugenda aratinya kuko umbo yo kwikingira waramara kabiri. Yego kuko yaba umuntu nawe yaba nk'atarabishikiriza bimwe bimwe kuko waba undi bati umugani mu kibindi nutazize umwungu arazira umusoma ikirukuru umuntu akakivuga aho bitagenda neza akaronka akivugiye.
None kuri wewe gateretse hoba ari cyane cyane nk'uko wabivuze ni ku rwego rw'umutekano urwego rw'ubutungane urwego rw'ubutunzi ubudandaji ni hehe cyane cyane wowe ubona yuko hakwiye gutera intambwe?
Bisanzwe mu rwego rw'ubutungane mu gihe hose hari amahoro mu gihugu kiba kirimo amahoro ata muntu avuga ati nakaramuhohotera muri ubu buryo muri ubu n'ubu ibintu byose bishobora guhita bigenda neza mu gihe umutekano ubutungane byose bigenda neza umuntu akubahirizwa aho byose bishobora kugenda neza byose bishobora guhita bica ku murongo mu gihe cyose biba biri ku murongo umwe ubutungane n'umutekano. Yego n'ibiciro bishobora guhita bigabanuka kubera iki hari umutekano ubutungane umuntu akigenga. Ayo byinshi biba bica bigwa mu mporero kubera iki atakubahiriza agateka kazi na muntu ataki byose bimeze nabi n'ibindi byose bica biga byisumbuye by'ubwa mbere mu gihe habuze umutekano hakabura amahoro hakabura kubahirizwa agateka kazi na muntu satatiye n'icyo gihe byose bica bigenda uko nyine.
Ego birumvikana gateretse urakoze cyane kuri icyo cyumviro nizeye ko kumbure abayobozi bakumva kandi bumva icyumviro cyawe kandi yuko ashobora kugira igihindutse kuko ni icyumviro nk'umunyagihugu ufise kandi wizera yuko ibintu bishobora guhinduka.
Yego bindi naho byaba byiza kweri kuko n'ubu cyo cyari igihugu cyiza yego bimeze neza batavugwa bamwe bakumvikana byaba byiza cyane.
Ego urakoze cyane gateretse turagushimiye. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira ibyiyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo. Twakire twizeye turi kumwe ku murongo. Twizeye Imana murantunga ni Twizeye Imana Jean amahoro neza
Damascene.
Ego
amahoro amahoro mu bavandimwe
uraho urakomeye
ndashimye Imana.
Uherereye he?
Jewe tuvugana ndi Kigali. Mhm. Mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka. Mhm. Yego.
Icyumviro cyawe ni ikihe kuri iki kibazo cy'uyu munsi aho tuko turaraba ibyerekeye igihugu cy'u Burundi niba ibihano abanyaburaya bari bagishizeho hacye imyaka itandatu baragikuyeho bakongera bakavuga ko bagiye gufasha igihugu cy'u Burundi mu guha imfashanyo hama kumbure bamwe bakavuga ati oya ahubwo byogumaho wowe ubona gute
ntukuri ku kibazo cy'u Burundi kwa cyarakuriweho ibihano ni ishimwe rikomeye ni iby'agaciro ku gihugu cy'u Burundi kuba cyarakuriweho ibihano rero ni ukuvuga ngo u Burundi bugiye kongera gusubirana ubukungu bwari bwaragiye navuga bucika intege navuga hari ibitagendaga neza buriya ziriya nkunga zituruka hanze duhabwa n'amahanga zizazunganira ibyo igihugu kigeraho rero iyo igihugu gihagarikiwe inkunga nka kuriya hari ikintu kigabanyukaho nko ku gihugu rero kuba u Burundi bwarafunguriwe navuga ko abarundi bagiye kongera biteza imbere iriya nkunga izo yunganira abaturage abanyagihugu navuga ko Afurika muri rusange navuga ko buri muntu wese yakishimira ku mwanzuro wakuriweho igihugu cy'u Burundi kubera ko buriya iyo igihugu gihagarikiwe inkunga hari byinshi gitakaza
yego birumvikana urakoze cyane reka duhe akaryo n'uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Eve Ndayikeza nawe kaze neza mu kiganiro muri isanga
urakoze cyane okay namako mavoko ni byerekeye n'urugendo rwa perezida
ego
ndi ko mamaze kubona ubwira nabure kuvuga
ego turi kumwe turakumva duga ku ijambo
yego urugendo ntikwari rumbi gutujya mu bindi bihugu kuko urabona ko wa mbere yasa n'ukaragiwe ariko wari karasa n'ugendera ibindi bihugu turibaza twizeye ko hari akarusho bizoba mu Burundi ego
muhe gisata mukihe gisata wizera kubonamwo akarusho cyane
yewe reka twizere mu cy'imigenderanire n'ibindi bihugu kuko ibindi ntibiraza kuko nawe ni by'umutekano ambuga ko bicara inda neza n'iby'ubutungane n'ibyo bitari mu gihugu nta rakindi kiba kiba kigenda neza ndi wadza n'ubukebuke bakiri mu ntango ngira bitoze nage ifite intamba nyinshi zamutegeje itego kugira ngo ntabandanye inzenye yiwe icyo ariko arakora
imigambi yiwe urakoze cyane Eve Ndayisenga kumbure waduhamagaye uri mu kahe karere
mu Rwanda
urakoze cyane Eve ngaho mu Rwanda turagushimiye ku cyimviro cyawe
namurakoze
Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda no munsi wa kabiri turiko tuganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mpera zindwi irangije aho aheruka gutaha ashikiriza yuko u Burundi bwaronse intererano imfashanyo y'amafaranga atari make kugira ngo u Burundi bwogorore u Burundi bubandanye mu nzira y'iterambere tubandanye ikiganiro mu kanya tumire amatete turagaruka
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka bar ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar, tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwamburaza amareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bar umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri bar ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uyu munsi. Reka tubahe inkuru twashikirije mu ntango abacinjira mu kiganiro canke abacumviriza ikiganiro mwumve. Atiko turaganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho mu mpera zindwi turangije yari mu gihugu cy'u Bubiligi, mu nama z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afrika. Reka twumve inkuru ama turabandanye.
Kuri no w'Imana mu ijoro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye muri iyo nama, aho Abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ibyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bigiye kuja mu ngira vuba.
Arashimye intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero. Ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214. Muri izo miliyoni 214, imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiya cya Rusizi. Ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi bore kubibungabunga neza, hanyuma ibindi tubazoca rero twumvikana bisata amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba, ibijyanye n'uburimwe n'ubworozi, amagara y'abantu byanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba.
Inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona Abarundi benshi babiburayi bipfuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu.
Nkuko namanda bivuga, Abarundi barahindutse, ibyo nabonye barahindutse cyane, kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu, warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose, ntitwavuga ngo imigambwe itangiye, baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu, nabo nyene baraje. Twarayaze neza, ndabashikiriza nyene Burundi bumeze, nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka, kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze, bose barashaka, urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo negura bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya.
Hariho ikitatu ryoheye kubona hakira Barundi bacifuriza nabi Uburundi. Twarabonye Abarundi bakeyi bari kurusi aho sinabishimwe n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Burundi. Turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu, ni nk'uko bisutse ivu mu maso, kuko nta n'umwe yabaraba, nta n'umwe yarabakeneye, mugabo murumva yuko ari bimaramare.
Federico Bamvuga Inyumvira yari mu batunganije imyerekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimo no kunyuruza abantu, nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose.
Natureke twivuge ico twifuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira. Habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo tukandi tukarironka. Nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke. Intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi, ari nziza tukavuga ko ari nziza. Nahe ba CNDD-FDD avugira abarundi ku rubuga ari CNDD-FDD atawende muntu numwe afise ijambo, niyabashaka demokrasi niyicara demokrasi tuyiganire. Uko gucinyiza si demokrasi, ivyo ni vya gisirikare turavyanse.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa, abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaje Burayi kugira bumvishe abagize umuryango umwe bwa Burayi ku Burundi bukwiriye kuva mu bihano. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nguko muvyumvise rero, aba ni bamwe nabariya bashikiriza ivyumviro vyabo, harimo no mukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye ku rugendo yararimbwo mu gihugu cy'u Bubiligi mu mpera zindwi turangije. Etwa twifuje rero kuronka impande zitandukanye zo kuri urwo rugendo, cyane cyane abari mu gihugu cy'u Bubiligi bari bari haba mu myirekano canke bari bamwakiriye, ariko biratugora gato. Bamwe twabaronse ku murongo wa telefone biriko biragorana ko binjira mu kiganiro, abandi ntibabonetse, ariko turaza kubandanya tugerageza kubashikiriza ibibazo n'ivyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Umwe mu bote ko turagerageza kurondera ni Aime Magera. Aime Magera yari muri bamwe mu bateguye imyiyerekano ku munsi wa gatandatu mu gihugu cy'u Bubiligi. Twifuza kandi no kuronka bamwe mu bari muri mu bakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari mu mugambwe CNDD-FDD mu gihugu cy'u Bubiligi. Tuko turarondera kandi ku murongo wa telefone twiza ku murongo twemerewe yuko aza kwitaba ikiganiro ni Honorable Anselm, akaba ari umuyobozi wa Diaspora Ndundi mu gihugu cy'u Bubiligi. Nawe nyine turamuronka mu kanya kari imbere, tuko turagerageza kumwongera ku murongo wa telefone. Reka tubandanye kumuri twakira abandi banywanyi biradijwe rya Amerika. Turabona abatari bake muri kuri Facebook mushikiriza ibibazo ivyumviro. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko Aime Magera tumuronse atubwire uko vyari bimeze mu gihugu cy'u Bubiligi ku munsi wa gatandatu. Aime Magera, kaze mu kiganiro, muri sanga.
Murakoze cyane kuntumira.
Murakoze.
Turaho. Turamukije kandi n'abandi ba turiko dusagira ijambo, turiko tugomba gusangira ikiganiro hamwe n'abo ba niko bashaka kubaza ibibazo.
Ego, murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe. Aime Magera, mwari muri bamwe bateguye imyerekano ku munsi wa gatandatu aho President Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu cy'u Bubiligi. Imyerekano uwo munsi ahanini intumbero yari iyihe muri make?
Muri make nashaka mbanze shimira abantu nyene bitavye ico gikorwa, igikorwa c'iteka bashoboye kuza kugaragaza akababaro kabo bakaza biteguye mugabo kabona ko bari banyotewe kushikiriza kiri ku mutima, kandi ico gihe cyari bibe bidasanzwe. Mwarakurikiye mwese amakuru kuntu hari gihuhusa igikomeye cyane, igikuhusa cikwa Elis ahari hakanye cyane gose, ariko abantu ntibacitse intege, baraje ari benshi, acuge n'amatre yari make kubera nyene ivyo nyene vyintu vyo vyico gihuhusi, kandi biri twateguye ikiringo kitarenga iminsi itatu iminsi ine, urabona ko abantu bari banyotewe ko baza kugaragaza akababaro kabo kugira berekane yuko igihugu cy'u Burundi atari nyabagendwa nk'uko abandi babiririmba. Rero abantu rero murankurikira.
Yego.
Rero abantu baraje turagerageza kwerekana ako kababaro amasaha abiri. Turashimira Leta y'u Bubiligi yashoboye kukwemera yuko ikaduha uruhusha rwo kugaragaza aka kababaro kacu dufise imbere y'icicaro cy'ubumwe bwa Buraya. Hanyuma tukashimira n'igipolisi caje kikaturinda, atari nk'ahandi usanga baca bazana amasase, abantu ahandi ugasanga bazaniye amahiri bariko barahita abantu. Hama rero twarakoze gushika turarangiza turataha mu mutekano ntangere.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Urabivuze ko abaje kushikiriza umubabara barashobora kuronka ko karyo babishikirije hanze no aho hari hakanye, ariko kandi twarumvise twarabonye yuko hariho nabadashigikiye ubutegetsi, kumbure bari bari mu nyubakwa yari yakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakanashikiriza n'amajambo. Kuri mwebwe mwabibonye gute, mubivuga ku iki, kumbure ko bari bari muri cyo kibanza kuba hanze namwe mwabibonye gute?
Twabibonye neza kuko twebwe umuntu wese ashikiriza icyubwiro ashaka, kuko twebwe turi mu bihugu bya demokarasi, dushyigikira demokarasi, tuba tubona demokarasi naho tubona ikiri kure mu Burundi. Abantu iyo bashitse aho hantu ntibatwara byiza ko bagiye bakumviriza umukuru w'igihugu bakamubaza ibibazo biyumvira, ibibazo bibabakiye, twe turabishima cyane. Niba babajije atari bimwe byo guherekeza, bagiye babaza ibibazo by'ukuri, kuko narumvise nk'umutama ahumuye mbona impa yarabajije ibyerekeye iby'agateka kazi na muntu katatu ukuntu katosekara. Ibyo nibatwara ibintu byiza cyane, kuko natwe nibyo twari kutuhagaragaza, twe kutuhagaragaza muri iyo mbeho muri icyo gihusi iyo tampete bavuga itwaye nise. Dore twe twibaza ko wagiye hariya agashikiriza ko kababare, ni byiza mugabo rero n'umuntu yogenda hariya mugabo akamaka telefone, kandi ya telefone agomba kuvuga ati ndahurira n'inshuti n'abagenzi hama bifotoza n'uwo muri abo bantu, kumva ko atari kwidegenja kwari kurimwo, kuko kuvuga ati ni conference publique, ni kuganira n'abanyagihugu, ni kuganira n'abusaza mu Bubiligi, mugabo ugasanga n'uburenganzira bwo kuba ufise igikoresho cawe uvuga ati ndagera kwifotoza, urabona ko harimo ikintu cakoba niko novuga.
Ariko nkuko mubizi inshingano nawe magera mu bibanza birimo umukuru w'igihugu, kenshi umutekano uba ukomeye cyane, ubutegetswa kubahirizwa. Ndakeka ko bishobora kuba byari kimwe mu mpamvu baba baratse amatelefone abantu.
Tureke kurode n'ibyitwazo bitari umutekano si umukuru w'igihugu ubucungu cyangwa se abandi bawucunga. Umutekano wacungwa n'ababirigi, kandi niba abantu baka amatelefone kwari gukora ababirigi, abantu bari bagenda n'umukuru w'igihugu. Ibyo rero ntitwobizamo kure, kuko hariho hariho n'abamwe bamwe bari basize izo telefone. Urabona ko kuri jewe nuko utashaka kugira berekane koko abantu bariyo cyangwa abantu bari hanze kugira bakume bakurikirane ibiriko biraba biko birako.
Ego mushira nayo magera mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Bujumbura cyangwa bwa Gitega bavuga cyane cyane mu minsi yahera, mu myaka yahera bavuga cyane cyane ko intwaro y'umuhisi president Petero Nkurunziza yarenze ku masezerano y'Arusha muri 2005. Ubu opposition abatavuga n'ubutegetsi abari mu Bubiligi aho mwari muri n'ahandi iburaya, opposition ikibazo cyane cyane ishingika ko niki?
Ikibazo cy'Arusha n'ubundi cyarangira kirarangira murazi yuko mu 2015 twari mu biganiro byatangurijwe i Kampala Entebbe mu Uganda. Ibyo biganiro byaratanguye bitanguzwe cese na nyakubahwa perezida wa Uganda, hanyuma turabandaniza Arusha kugira ngo turondere ukuntu tora inyishu irama kugira ngo ukuntu twogumana mu masezerano ya Arusha. Ibyo biganiro byarabaye birabandanya, mugabo ukabona ko umukuru unoze umugambwe umwe nabo bacuditse, ni ukuvuga CNDD na leta nabo bacuditse batashaka kubyitabira. Ibyo biganiro rero byaratangwe mugabo gushika uno munsi ntawe uzi iyo byahereye, gushika uno munsi ibiganiro bya ntibavuze ati havuyemo iki, ntibabwiye Abarundi, mugabo twarumvise ko hari icegera, hariho urupapuro rw'inzira rwavuyemo, mugabo nibyo twumvise, mugabo ntibigeze barushikiza Abarundi. Mugabo cyo navuga ni uko Abarundi sinzi bari barindiye yuko hagira ikiva muri ibyo biganiro, kuburyo nibaza kuri je kuri ibyo biganiro byagomba kubana, kuko ntacyo ntivyigeze birangira. Hanyuma icyo navuga ni uko biravye umugambi uri ku butegetsi wa ishushacoba uraha kuza no muri ibyo biganiro, hari ibiganiro byari bitunganijwe mu 2018 mu mwaka wa 2018 uraha kubyitabira, ahubwo baca barihuta bagira ibindi bagira ayandi ibizwi ibindi bizwa zishingiye rihamba ry'amasezerano y'Arusha. Ni ukuvuga rero amasezerano y'Arusha n'ubu tubaca yashimitse ko kuko niyo masezerano tubona yuko yashoboye kuzana amahoro mu Burundi, niyo masezerano ubona yuko yari akwiye kugaruka mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Nk'uko twabwiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika, twagerageje cyane kuronka abari bari mu kibanza cyo kwakira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kumbure hari harimo kandi nabari mu mugambwe CNDD-FDD ariko ntibashe kuboneka cyuko turagerageza ku murongo wa telefone kuronka umuyobozi wa diaspora ndundi mu kanya gato araboneka ariko mukurindira reka twakire abanyonyi biradijwe cy' Amerika bakibifise ivyumviro nabo nyene n'ibibazo twakire Mucho Pierre Claver Mucho Pierre Claver Kazeneza
Na mahoro cyane.
Mahoro akomeye. Mucho Claver uduhamagaye uri hehe hama uduge ku ijambo turafise umutumire Eme Magira. Ubu ufise icyumviro canke ikibazo ku mutumire Eme Magira ku murongo wa telefone.
Bo jewe ni icyumviro kubya Eme Magira nta kirekire nabivuga ko Halo?
Ego, turi kumwe.
Kuko Emema gera n'umusitwaye ashobora gushikiriza ibyumviro byiwe. Nadahungabanije umutekano n'inzego hanyuma icyo novuga nuko mu bisanzwe ibyo bavuga yuko ku kuba baravuze ko ibihano bitari kuvaho numva ko katari ko kari kuvugwa bivanye n'ingene mugabo genda ziyumvira nibaza ko bari gusaba ahubwo ababikuyeho bakagira icyo basabye leta kuko nabo igihe babifata hariho icyo babifatiye hariho icyatumye babifata nimba rero ibyo byatumye babifata barabonye ko byavuyeho byose ubwo kubikuraho byari nta kibazo rero nibaza ko ahubwo baye Magera batari kwiyamiriza leta y'i Bujumbura ahubwo bari kwiyamiriza bakuyeho ibihano mu gihe babona ko icyo bari babishyiriyeho nimba bari babivuganye ko kitari bwaveho nibaza ko byari kumera uko mu cyumviro cyanje
birumvikana Mucho Claver urakoze cyane ku cyumviro cyawe turagushimiye
Ego,
ngaruke ku mutumire Eme Magira muvuga ko igihugu cy'u Burundi gikwiye kugumizwaho ibihano mu bisanzwe igihugu kiri mu bihano nk'uko bamwe mu banyagihugu babishikirije ku murongo wa telefone babona ko abanyagihugu bamwe bahahombera cyane ubuzi burabura ubutunzi bugasa n'ubuhungabanye n'ibindi byinshi mwebwe kandi musanzwe mufise n'imiryango mu Burundi naho nyene yumva izo ngaruka z'ivyo bihano mubona koko vyari bikwiye kubandanya biriho ku gihugu cy'u Burundi tubwire icyo mwiyumviye
nje nibaza yuko tutabitegera kumwe kuko ibihano nibaza ko ibifashanyo iri kubiri kuri jewe sinibaza ko byari bihano nkuko bavuga ko abantu bahaye bafatiye Abarundi ibihano bafatiye leta iyo leta bayagiriza no gushaka uwo munsi yuko idatunganya neza akatika kazi na muntu niba ibyo bihano babifashe kubera agateka kazi na muntu katifashwe neza mu Burundi tukamenya yuko abantu baguma bafa abandi banyuruzwa abandi ugasanga bariko barahohoterwa batabata mu mabohero byabandanye kwa kuri kandi n'ibyo vyegeranyo mpuzamakungu n'ibyo bya by'u Burundi by'abarundi biravyemera mbere n'umukuru w'igihugu nyine yaravyemanze yuko abantu banyuruzwa abantu baborezwa igufa hariho nk'umunywanyi wacu Matata Auguste yishwe n'iperereza mugaryo perereza no munsi abatumye yishwa babamufashe bose baracidegene numva ni perereza byose rifatwa n'icyo n'ubwo bwicanyi abo sibo bonyene abantu bafunzwe n'isinzi urumva rero kuba bafashe ibyo bihano babifatiye leta ntibabifatiye abarundi kuko icyo bita aide humanitaire nicyo kirabanda kandi nta wundi yovuga ati ntimufashe mu bintu by'umuyaga nkuba ntimufashe mu bintu by'ubuvuzi ibyo ntibyigeze bihagarika no kubwira yuko ibice 80 ku ijana musha mubaza ibice 80 ku ijana byagumyeho kwe tuvuga ati rero hagufata iyo mafaranga iyo leta bafatiye ibihano novuga nk'umushikiranganji w'intwari yo hagati mwese murabize abo nyabura nyene bamushize kuri lisiti y'abantu bafatiwe ibihano kubohera bamwagiriza kuhuta akatira kazi na muntu ayo mafaranga rero hakuyashira muri yo leta muzi yuko yo leta amatungo ya leta yahe aja mu mufuko w'abantu bamwe tuvuga ati kugiye amashira hamwe yahora ayashikiriza abanyagihugu niho akayashiza abanyagihugu atazinze guca muri leta nibandanye kumukandi bahabye leta izogenda leta irimo abasirikare uko mukuru w'igihugu n'umusirikare umushikiranganje w'ambere n'umusirikare umukuru w'inama umushikiranganje w'intwari wo hagati n'umusirikare urumva ico gihe ni intwari ya gisirikare ubwo rero tukeneye demokrasi ya gisivili n'ushigira guha abasirikare kandi abasirikare uzi yuko bari muri ibyo bihano kandi n'ishuri n'ibyo bihano bifatwa kitarahava ibyo rero twiyamiriza ukuntu mwasubira gufasha leta kuko ni de budgeter direct Ego. Ujusanga yomnyaka kuyomnyaka itanu nivyo miliyoni 180 bazobatanze umva nta kintu gishasha bavuga ngo bango baratugatuge kuko bije abo ubutegetsi bukeneye nayo muri bije natwe tuvuga ati bije ya leta izozi iguri gitoro cyuko cyabapo isi iguri gitoro cyo muri cyo muperereza iguri gitoro cyo kuza gufaha guhemba abamuperereza baza gufata abanyagihugu babanyuruza n'ibyo ndumva bitworishigikira kandi ari bintu byiza
None mushinga ntahe magera intwaro zarahindutse ibihano byafatiwe ku ntwaro ya President Petero Nkurunziza uko ndavyumva none iyo myerekano yari y'ukuvuga ko mwiyamiriza igihugu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya niyo mwagiriye imyerekano mwerekana ako kababaro cyangwa mwagize imyerekano mwerekana akababaro k'ibiko biraba mu Burundi kuko numva ko mwagiriza ubumwe bwa Buraya yuko bwakuyeho ibihano ataco bafatiye koko mubona ataco bafatiye ko ntacahindutse mwagize imyerekano aribo mwiyamiriza
nibaze ko tugomba gutandukanya ibintu kandi kuko nguru nziza n'umuntu mugabo yaserukira leta yararimo yaserukira leta atwara kandi muri kandi cyo gihe ntiyatwara wenyine n'uwo ministre wo udoreteriye bavuga yari mu bakumbaje bakorana na numuhisi nyakwigendera Nkurunziza umukuru w'igihugu cyo munsi ndayishimiye barakorana hafi yari leta y'umugambwe kuko CNDD ni system n'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe wagirizwa ayo mabi yose kandi uwo mugambwe ntufata abantu ngo uvuge ati turabikuye kubera bakoze ayo makosa ari ubucamanza ubwo bucamanza ntibubacira imanza urumva rero izo mbonera kure zitwagwa n'umugambwe CNDD muri umugambi senedefizi nawo twakora n'abantu abo bantu rero nibo bakora amakosa bakayamuga bakakora bishimikize intwaro barimwo bishimikize icicaro barimwo bishimikize n'uwo mugambwe barimwo mugaba bakoresheje uburyo bwa leta nibyo rero nayo ntibwiye nabagomba gusobanura rero kuvuga ati twebwe twabaze twabwira abanyaburayi ati ya mafaranga mugomba kuramba gutanga cyacitwaza cyangwa cyakintu cyatumye ibibazo mufata ingingo yukureka guha amahera leta mugaba mukayajana ubwo nyene ahashikira abanyagihugu aciye muraje amashirahamwe yigenga sinyabureka muraraba ko mutari ko muriko murakwabira mu cogezi ba bantu nyene bamwe bose ba bantu bari kuri vya bihano
ariko kandi ngarutse
twebwe rero kugira tugire iyo myerekano twarekana n'amasanamu y'abantu bari kubarica ukuvuga yuko uno mwaka wonyene duharuye ibitigiri biteye ubwoba hafi y'abantu barenga 1,225 abantu twarekanye n'amasaramu yabo turayerekana ngaya twenzi twarira busema twarabyerekanye mugabo nabo nk'abo bategetse hakugera kuzana ambasade yo muri ica mu Butaliyano kuzana ambasade yo muri Bwongereza kuzana ambasade zose za ambasade zose zibura zose ukaza bakoranya iburayo ugashyira muri sare igusikomira amashyi kandi bakoresheje n'amafaranga ya leta kuko kugira ngo umusiyomo umu ambasaderi yari mu Butaliyano cyangwa umu ambasaderi yari mu Bufaransa kuzagamu viriji ya kwa esheje ikitoro cha reta mbubwa tuwagira kilero haa kwa muzo mbura hama franga awanu wajiku wala sesa gu hama franga agenda hugo haa kuza na demokrasi achinji za demokrasi hama franga mgoya haa abanyaji hugo mbugonjene ata chie kura abo kuka bayakoresha na hati nikina kwa wazo ni kute hurimwe gaburaya mugani ira na leta y'Uburundi mugabo yo leta y'Uburundi ikanga kuganira na barundi yari mu bigane muri Tanzania ikiriyonjura iragenda iyaganira none abarundi bwo ngere ntibashobye kuganira ntibashaka ko baganira na barundi mugabo agiye kuganira na bakoroni bageje ko ndari ko barashwana
ego kandi birumvikana yuko abantu bashobora kutabona ibintu kumwe hamanyuma yaho bakabibona kumwe none kubanyagihugu kumbure batari bake bari mu gihugu n'abari hanze twarabonye amasanamu y'abari bari mu nyubakwa yabakiriye umukuru w'igicu Burundi igitigiri n'icari gito harabavuga bati mwebwe umugwi wanyu uri kurushi muri bake cyane ntimuserukira abarundi canke uko ibintu bimeze mu Burundi mubona ico ciyumviro cabo bari mu gihugu cy'u Burundi naco nyene bavuga bati twebwe ibintu byifashe neza turemera umukuru w'igihugu system ihari turayemera baranayitoye kumbure bamwe bavuga ati twaranayitoye niyitegeka mwebwe muri ba Kenya nta gihugu kitagira mu ibibazo bizokwamaho ngaho mu Bubiligi ngaho muri America ahantu hose ku isi ibibazo biramaho ariko ntibisigura yuko ibyo bihugu byokwama mu bihano umwe mu bivuga kwiki
ariho ibugo tugomba kurebya twa kwanya gihugu uravuga rero umuntu akakubwira ati babona umuntu bamuciye umutwe w'urwa tembagara mu barabara n'umuntu wanaka no kwanaka bamwishe mbuga bamwishe ntibafata ubwo rero bavuga no muri America abantu barafa ngo biyo muri buraya ngo abantu barafa none iyo bapfuye bigenda gute iyo bishwe n'inzego za leta bigenda gute ubu rero ico gituma nibaza yuko abantu dukwiye gusezerera iyo ngendo tinahari n'ahandi banandi barafa twebwe igihugu cyo mu Burundi mumenye ko ari igihugu cyanyu sinibaza ukuntu ushobora kubona abantu bapfuye iki kivunga bangana kujya mwe ugasanga bagizwe akamizwe n'ingoma kuvuga rero ti twebwe Buraya turi bake turazi n'abantu bari Burundi kandi abantu bari Buraya hariho n'izindi mpunzi zisaga ziri muri Tanzania ari nyinshi gusumba iziri Buraya Iburaya ni kure kandi kuja Iburaya ni uburyo ni ibintu bidasanzwe bose barabizi mugabo je nibaza yuko ikintu kinyamukuru ni cyiyumviro umuntu agishikiriza mu Burundi nta cyiyumviro umuntu ashikiriza mbere yaba mu Burundi umuntu yashobora gushikiriza nicyo cyiyumviro ni mu Burundi ndibaza mu Burundi ngo butegetse ni bwari kujugumira ngo bugire ubwoba ngo basavye ngo ibintu niye ngo biyerekane je ndibaza
murakeka ko baba barajugumiye niko mubibona
baraje gumeze ndafye ivyo jandiko bavuze ukuru batuvuga ukuru bagiye ngenda kugenda babye ko nabari baherekeje umukuru w'igihugu nabaje nabari bari muze gushikira ngaho baranyironje bwanje ati ivyo bintu n'ukuri bihagarike je bibaza yuko ivyo bintu tugomba kubijamo ngo tumwe tubiharira ngo cyane abantu barafise uburenganzira nibo mu Burundi badashobora kugira uburenganzira bwo kujya manifestation aha turabukora rero ko tenevye de nayo ivuga ati twebwe natwe twarashigikije umukuru w'igihugu kuba taze nabo bagira indi kontre manifestation rero ko twebwe twasabye uruhusha leta y'Ububiligi bikabiha uruhusha tukagira iyo niyo yiyamamazo iyo yerekano kandi hari na condition climatique zimeze ukuntu hakanye cyane abandi nabo bashimye kuja aho ashushe kandi twebwe nta kibazo kuko ni uburenganzira bwabo mugabo twebwe twari hanze twebwe twariko turavuga ibitagenda ucumengo ni nta mayuri yizo yerekana yuko kubisanzwe kwa gateka kazira muntu kaguma gatosekara mwe uribaza yuko iyo tuba turi mu Burundi bari kwemerera iyo myerekano tabyo bari kwemera kandi barabigaragaje ubiravye n'abantu benshi bavuga ati benshi bagiye kwakira umukuru w'igihugu tureke kubideha kuko ambasade ndeko navuga ambasade yose mu Burundi y'abarundi y'u Burundi kandi burayi bari baje leta yari yazanye abantu barenga 20,000 n'abangahe hanyuma ntanduze nta siniyumvira yuko abantu bagiye mu bumviriye kumvise umukuru w'igihugu ko bose nwo bose bavira yuko bagiye n'umutima ucyoroye kuko uravye agahato uravye kuri basemerera afite nibaza yuko bagiye n'umutima ucyoroye mugabye twende bituraba imice bituraba gusa n'ibyo twakoze kandi twishimiye kandi twashimira abantu bifatanije natwe bakaza bakagaragaza akabare kwabo bakaza bakashigikira bene wabo bari mu Burundi batagira aho bavugira.
Urakoze cyane, birumvikana kandi ni byiza ko mwashoboye gushikiriza ibyumviro byanyu mugahabwa n'ubwo burenganzira. Reka tubandanye na Kire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika amaze akanya katari gato arindiriye ku murongo. Eric Iteretse, Eric Iteretse, uratwumva? Ego, ikibazo cyangwa icyumviro Eli?
Icyumviro ni uko mbona yuko ibintu byoza mu buryo twese tukaba bamwe.
Alo? Eli, uratwumva? Ndumva ko Eli afise akabazo ku murongo wa telefone, harimo akaruru hasinzi ibyo Eli arimo, ariko nkuko tuba twababwiye ku murongo wa telefone turiko turagerageza kuronka umuyobozi wa Diaspora Ndundi, sinzi ko mu buhinga bw'ivyuma bamufise, ariko nawe nyene yarafise ibyo ashikiriza. Barambye ko telefone iterekera kunda cyane. Ngarutse ku mutumire turi kumwe ku murongo wa telefone. None mushinga nta MM agera intwaro ya Perezida Petero Nkurunziza n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye bari mu myerekano, mwavuze mwarashikirije ivyumvire yuko mutazishigikiye kandi agateka ka muntu katifashe neza. None hokogwa iki ko systeme ari yihari ubu? Hokogwa iki mwe mwifuza ko hokogwa iki?
Kuko fuzaye yuko nk'umurundi wese yishira kizana mu Burundi, mwabuvise yuko ibyo bitigira biteye ubwoba by'abantu bariko barishwa. Dushaka ko ibyo ubwo bwicanye ubanza bugahagarara, ibyo byo gutoteza abantu bikamaza bigahagarara. Turakeneye kandi yuko ubutungane butunganiriza bose, bugatunganiriza abarundi bose, ukabukamana ko abarundi bose ari bamwe. Tugashaka yuko abantu bose baje mu ntwaro babishoboye akazi kakaronka, ababishoboye mugandika ntiyaba akazi kuko abantu bamwe ngo kubera ngo ni mu mugambi kana akakuri cyangwa se FDD. Urabona yuko abarundi batangana badafite amategeko angana mu Burundi. Turakeneye yuko izo mbonera kure, izo soreso zimbonera kure zigenda zigafata abantu zigasanga umuntu yibereye mu itiro, zigasanga umuntu yibereye ku murimo, zikamwambura, zikamukubita, mbe zikundi kumica, zikamwica abarabiye umutekano, ukaba umutekano kubahirizwa kuri bose. Nawe kuvuga ati
yego, birumvikana turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane rwose.
Hanyuma hakaba ibiganiro, hagatunganywa ibiganiro byo ku Barundi bose kugira ibibazo bihari birangire. Ni ukuvuga yuko cya kiganiro cyane Arusha cyari cyatanguye kigahera kika abo muri CNLD bakagenda na leta bakagenda batagishoje.
Ego mushinga na MM agera
ibyo biganiro bishobora kugira ngo iyo federute mu kapa yari yakoze ije mu ngiro.
None mu masegonda make cyane ibiganiro byoba hagati ya ndenande neza na neza, mu masegonda make
ibiganiro biri ibiganiro biba hagati y'abarundi bose, no kuvuga abarundi batavuga rimwe na leta n'abarundi
domeka ko amazina wifuza, amazina ubona yabo kwicarana na leta y'u Burundi, amazina nibande
leta hari umugambi senedeste uri muri leta mugabo akaba ari umugambi ukomeye usenere kuko ni uri kurabura abantu benshi, akaba n'indi migambi nyene iri hanze ibiri mu iri munani iri hanze nbena ipfura bayivuga imigambi yose. Mugabo atari bwabuhojojo bw'imigambi mirongo ine n'inga, mugabo ariho imigambi ikomakomeye, hakabamo sosiyete sivile, ariho sosiyete sivile irakora nayo iri ikajamwo mbere kugira ngo habe icegeranyo, hakaba amasezerano atuma abarundi badashobora kujyana, amasezerano agarukana kandi agakomeza Arusha.
Urakoze cyane Eme Magira ngaho mu gihugu cy'Ububiligi kukanya wa Hai Radio ijwi rya Amerika. Turagushimiye cyane, reka nshimire kandi nabashikirije ibyumviro byabo n'ibibazo ku mirongo ya telefone no kuri Facebook. Ndabashimiye cyane rwose mu kiganiro muri sanga mwitavyemwo kuri uno munsi wa kabiri. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka abamfashije mu bwinga bw'ivyuma ni Dieudonné Cyubahiro. Mubandanye mwumviriza Radio ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru. Turabashimiye cyane mwese.